Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe bashuti mu duteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri micro mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuyuse nshuti ko mu Burundi mu dukwirikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'ijana na 4 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu gihe amakungu yiteguriye ikoraniro rigira rya 2029 gishyira hamwe amakungu ONU kwihindagurika ry'ibihe ku isi rizobera mu gihugu cya Azerbaijan mu kwezi gutaha, abantu ku giti cyabo mu bice bitandukanye byo ku isi bariko barakora aho bageza kugira bafashe mu gikorwa cyo gukingira ibidukikije. Umwe muri bo ni Emmanuel niyo yabikoze umurundi ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ryiwe riharanira gusubiza mu buryo ibidukikije biciye mu bikorwa byo guteza imbere amashyamba no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ayoboye rifasha abanyagihugu guhangana n'ingaruka ry'ikirere biciye mu nyigisho zitandukanye iryo shyirahamwe ritanga. Ishyirahamwe Greening Burundi ryiyemeje kurwanya ubugaragwa mu Burundi no gusubiza itoto igihugu mu gutera ibiti. Iryo shyirahamwe rifise imigambi yo kuba ryateye ibiti birenga miliyoni 50 gushika mu mwaka w'2040 mu ntumbero yo gusubiza itoto ahahoze amashamba canke ibiti vyononywe no guteza imbere ikingirwa ry'ibidukikije. Mu kiganiro muri sanga rero twamutumiye Emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi muri iki gihe ari mu gihugu c'Ubudagi igihe turiko turavugana. Ndakuramukije umutumire.
Ndabaramukije kandi ndabakengurukira kubona mwashoboye kuntumira kugira uno munsi nze kuyaga namwe ku bikorwa bitandukanye turiko turarangura byo gukingira ibidukikije.
Nashaka ndababaze kuri iryo shyirahamwe ryanyu mwarishinze ryari kuko twumviriza.
Ishyirahamwe ryacu Greening Burundi ryatanguye gukora neza na neza mu 2018 ariko ni icyumviro canjemwo aho nari kuri kaminuza. Kubera naragerageje ndaraba mbona ingene ibidukikije biri bihungabanye mu gihugu na cyane cyane ndavye mu kibana aho nari nsanzwe narakuriye, ngerageje kuraba uko mu myaka yahera byari bimeze nkaraba n'ubu uko bimeze. Ndabona yuko kumenga hariho icyo nokora kugira nterere igihugu cyongere gisubirane itoto. Rero nicyo gituma natangije ibyo bikorwa bivanye n'ibyo nabona by'ingaruka ziriko ziraterwa n'ihindagurika ry'ibihe mu gihugu. Murabizi namwe ko uburimyi mu Burundi ibice birenga 90% by'abarundi babayeho kubera abarimyi. Rero mu gihe ihindagurika ry'ibihe rihawe indaro mu gihugu, uburimyi ntibugenda neza, umwimbu uragabanuka bivuye ku nkukura n'itituka ry'isi. Rero nica gituma nabonye ingene ubukene bwiyongereye, ibifungurwa bikagabanuka, umwembu ukagabanuka, nca mvuga ati reka ngire icyo nkoze nk'urwaruka nterere mu gukingira ibidukikije. Ndetse n'ibyo bibazo bimwe bimwe turabe ko vyotorerwa umuti. Niho naciye ntangura iryo shyirahamwe, ndabitangura nk'umugambi mu nyuma wa mugambo urakura uravamo ishira hamwe kuko na bitanguye ndomwe ariko ndaraba yoko ndomwe naho noshika ndatege ndafasha abandi bajene ndabinzizamo ibyo bikorwa ndiko ndakora kugira nabo ndabahugure amanyene baranyegereye turaje hamwe turashinga ishira hamwe ubyo ishira hamwe rifise ibikorwa bitandukanye ariko yakora mu gihugu cyo Burundi byo gukingira ibidukikije.
Yashira hamwe ryanyu rifite icicaro he?
Ishyirahamwe rifite icicaro mu ntara ya Bubanza niho icicaro gikuru cy'iryo shyirahamwe kiri ariko turafise n'ibindi ibiro bisanzwe biduserukira mu ntara zimwe zimwe nka Bujumbura n'intara ya Cibitoke.
Muri iki gihe mukorera he mu bice bitandukanye by'igihugu canke murafise ahantu hamwe hamwe mukorera?
Aho twatanguye gukorera ni mu ntara ya Bubanza turasubira turaja mu ntara ya Cibitoki turongera turaja no mu bikorwa bimwe bimwe dukora dufatanyije n'abandi i Bujumbura mu Kayanza Ngozi ndetse no mu Rumonge no mu ntara ya Kirundo. Rero turiko turagerageza kwagura ibikorwa byacu kugira tubikorere ku butaka bw'u Burundi bwose.
Ayandi mashirahamwe mukorana?
Ayandi mashirahamwe amwamwe y'ugwaruka hateguye nk'ibikorwa tukaja hamwe tugakora kugira nyene twese turabe uko twotera mu gukingira ibidukikije. Hariho n'umugambi twigeze gukora mu 2021 aho twari twahuye turi amashirahamwe ashikane y'ugwaruka kugira dukorere hamwe duterere mu bijyanye no gukingira ibidukikije. Wari umugambi wari wafashwe mu mugongo n'umwe bwa Buraya. Ni nk'uko rero dusanzwe dukorana n'ayandi mashyirahamwe mato mato na cyane cyane amakoperative aho dusanzwe dukorera kubera amakoperative usangamo nyine abanyagihugu nabo nibo bahura n'ingaruka ubwa mbere zihindagurika ry'ibihe. Rero nicyo gituma kugira dushike kwihangira twihaye dutegereza gukorana n'amashyirahamwe ndetse n'abandi kugira ibikorwa byacu bigende neza kandi bishyike aho byifuza kugera.
Igikorwa nk'icyo mugambi nk'uyu urasaba umwanya, urasaba uburyo, uburyo mufise bungana gute?
Uburyo twavuga yuko murabizi namwe ingene amashyirahamwe usanga abayeho, amashyirahamwe abaho ku ntererano z'abanywanyi b'amashyirahamwe cyanke bigenze neza tukaronka uburyo buvuye kubasahiriza mu bikorwa usanga dukora. Rero rimwe hariho imigambi usanga ishyigikiwe n'amashyirahamwe yaba mu Burundi cyanke mpuzamakungu.
Mwabuze ko mukorera mu bice bitandukanye. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyo gukingira ibidukikije mubona ari ikibazo abanyagihugu bitayeho na cyane cyane abakiri bato muri rusange, mu gihe ari ikibazo kiraje ishinga amakungu nk'ubu turiko tugana ku nama iri ya 2029 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku ihindagurika ry'ibihe izobera mu gihugu cya Azerbaijan mu kwezi kuza.
Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubwa mbere abarundi ntitwakibona neza ariko turiko turabunya turabona yuko ari ikibazo gikomeye kandi kiriko kiratera intambamyi mu iterambere ry'ubuzima bw'igihugu ndetse n'ubw'abenegihugu. Rero nka jewe ubwanje nk'itanguye ishyirahamwe byangoye cyane cyangwa ari nk'umugambi ariko kugira no ati gukingira ibidukikije ni ingirakamaro kuri buri muntu wese byari ibintu bitoroshye ariko mu nyuma naragerageje nyene ndegera cyane cyane abana bo mu mashuri mato umuntu agerageze kubaha ubumenyi ndetse bakure bo gukingira muri kazoza k'igihugu ndetse no ku buzima bwabo. Rero mu nyuma ntanguje ibikorwa byo gukorana n'amashuri ndetse n'ibikorwa byo kwitanga inyigisho mu banyagihugu. Abanyagihugu baravuyemo barabibona neza yuko gukingira ibidukikije ari ingirakamaro. Icyo nari narabonye ni uko abarundi benshi batari bafise ubumenyi, ntibafise ubumenyi mu bijyanye n'ibyihindagurika ry'ibihe. Rero iyo habayeho guhanahana ibyiyumviro ndetse n'amahugurwa mwamwamwe, barabona neza yuko hariho igikwiye gukorwa kugira ibyo ibidukikije bibungwabungwa. Rero intambamyi zarabaye mu ntango, ariko ubu navuga yuko biriko biragenda neza, kandi barabyitabira cyane kuko dukorana n'abanyagihugu mu bikorwa turiko turarangura.
Tuza ku mirongo ya telefone, dufise Innocent nije imbere, uratwumva?
Ariko ndabumva.
Dute akamuri he?
Mu Kirundo.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza?
Radio we. Hari cyado nagira mbaza.
Yego.
Ewe kweri ihindagurika ry'ibihe ndagerageza ndaribona, ndiko ndaribona kweri. Banavuka sinaye bwabo n'imvura igwa ine wacu mu Burundi, kora navutse mu 2000 sinaye bwabo n'ubu imvura nirana tasura neza, abantu ntibararima nkuko bahora barima. Ni ukuvuga niba adatari ihindagurika ry'ibihe ryaba ryarabaye, abantu ntibabimenya nkuko imvura nirana.
Koze.
Ego.
Icyo cyumviro cyangwa ikibazo cya Innocent nije imbere mukibona gute?
Ku bijyanye ni ihindagurika ry'ibihe rifata ibisata bitandukanye by'ikirere, kubona imvura kugeza uno munsi mu Burundi itaragwa cyangwa ngo ikwiragire mu mihingo yose, biri muri bimwe mu bibazo byatewe n'ihindagurika ry'ibihe, bivanye n'uko ikirere kitifashe neza, ikirere cyahungabanije cyane n'ibikorwa bimwe bimwe bivanye. Rero nicyo gituma rimwe rimwe duhura n'ibyo by'uko imvura itagwa ku gihe. Murabibona cyane, hari igihe n'igihigwa ugasanga yononye ibintu byinshi cyane. Rero ihindagurika ry'ibihe n'agaseseshwa rumuri ririho, kandi umuntu wese ategerezwa kuba maso kugira aterere mu kugira ibibazo turiko turakora nabyo bihera.
Mwoba mutumirwa mu manama mpuzamakungu ku bijyanye no gukingira ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe, nk'iyi nama mpuzamakungu tubako tuvuga yishyirahamwe, aya manama yishyirahamwe ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, cyane cyane mwebwe mukiri nka nk'ugwaruka abakiri bato, ndibaza ko muri muri urwo rugero.
Murakoze cyane. Mu manama atandukanye ndakunda gutumirwa, umuntu agaterera ndetse n'ibyiyumviro bijyanye n'uko no kungene twobungabunga ibidukikije aho dusanzwe turi. Ariko sinditabira inama mpuzamakungu yawo njyanye no gukingira ibidukikije, ariko ndabikurikiranira hagufi iba biriko biraberayo. Naratumiwe ku buhinga butari bwo kuvuga ngo ndagiyeyo, ariko kubikurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi, aho naronse n'akaryo ko kugira icyo nshikirije biciye kumbonesha kure ya COP. Iyo yari inama ariko ibera mu Bwongereza. Rero ibikorwa biriko biraba cyanke amanama atandukanye ajyanye no gukingira ibidukikije ndayakurikirana cyane, ndakurikirana niba biriko biravugirwayo n'iziriko zirategurwa nk'izobera muri Azerbaijan. Ndiko ndakurikirana neza ukuntu biriko biratunganywa, ndetse hariho n'iheruka kubera ngahanya bone ni iba iri mu bitegura izo nama mpuzamakungu. Rero ibikorwa mwe nibyo ndabikurikirana, ndaraba uko biriko biragenda, ndetse ari nk'icyumviro mfise nkagiterera kugira tubandanye turaba ukungene twakorera hamwe mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe.
Mubona mu manama nk'ayo ibyiyumviro by'abakiri bato bihabwa ikibanza, kuko nibo kazoza mu gihe ihindagurika ry'ibihe ingaruka zabyo zitera zimirana bikurushiriza mu bihe biri imbere, izo ngaruka niho zo kwibonekeza cyane kurusha mu myaka y'abakurambere yabarutse imbere y'abakiri bato mubona uruhara rwabo kuko hari abakiri bato baje muri ayo manama bagashikiza ivyumviro bakavuga ko abategetsi abafata ingingo kubijanye no kugwanya ihindagurika ry'ibihe bo mushiramwo igishika kubera ingaruka zikomeye zizokwibonekeza kurusha uko imyaka igenda itera imbere kandi bizogira ingaruka kuri abo bariko barukuna bazokwaruka muri kazoza.
Tegereje kuraba ugwaruka n'akikiri.
Allo?
Allo, numva?
Umurongo wawe umeze nabi, sinzi ikibazo kihari.
Sinzi ko muri ko muranyumva ubu.
Nimba harama ufise ama intuze ama ecouteurs sinzi ko hari kibazo hari gihe twumva neza ni gihe bicikagurika ubu ndabumva mubandanye.
Okay, murakoze. Nariko ndavuga nti ibi ibyumviro byo gwaruka rwagerageza rugashikiriza ibyumviro byabwo kugira ukerere mu bijyanye no gukingira ibidukikije, ariko akenshi tugerageje kuraba nti ibyumviro byo gwaruka kenshi ntibikunda gushyirwa mu ngiro kandi ni nyishu z'ibibazo bimwe bimwe usanga byotorera umuti iri hindagurika ry'ibihe. Urabona neza yuko nubwo baja hamwe bakicara mu manama mwe nayo gutorera inyishu ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe, urabona neza yuko ibikorwa nk'ibyo bitajya mu ngiro ahubwo ni bijyanye n'inyungu mbere izo nyungu ziza zihungabanya ibidukikije. Gerageje kuraba urabona yuko bashyira imbere ibintu by'ubutunzi ndetse no kugwiza amahinguriro, nayo amahinguriro nayo ari muri bya bintu nabyo byonona cyane ikirere ugasanga bitumye ihindagurika ry'ibihe risasa indaro hano kuri inosi.
Ariko kubona abakiri bato bariko bafata nkangama ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ni no gukingira ibidukikije ni ikintu gitanga umwizero.
Ni kintu gitanga umwizero cyane kuko abakiri bato nibo bafise n'imyaka myinshi yo kubaho urabye abo bafata ingingo zo hejuru. Rero nicyo gituma urwaruka rukwiye guhaguruka rugafata iya mbere rugaterera mu gukingira ibidukikije. Niyo mpamvu ubona ko benshi mu rwaruka rwagiye imbere ruratunganya imigambi, abandi barafata inzira zo kugira bakangurira abandi kugira icyo bakora mu bijyanye no gutorera umuti ihindagurika ry'ibihe. Tugerageje kuraba murabona hirya no hino ku isi ko hariho urwaruka ruri ku kivi kandi rufite umwete wo kugira icyo ruhindura aho rubaye ndetse no mu bihugu byabo usanzwe bavamo.
Mu byo mukora muravuga ko mugerageza guteza imbere amashyamba, kubungabunga ibidukikije cyane cyane amashyamba n'ibiti byononywe. Icyo gikorwa cyanyu si gikorwa kinini cyane ko hari nk'ama ibiti byari byaratewe mu bice bitandukanye by'igihugu byaciwe barabikivyo ivyo biti byarafasha cyane mu bijyanye no gukingira ibidukikije no gutuma imvura iboneka neza. Si gikorwa gikomeye.
Igikorwa turiko turakora ni igikorwa gikomeye cyane, igikorwa cyo kongera kwambika isi, kongera guhitoto Uburundi kugira dukingira ibidukikije nyene turi ku kivi. Urabona neza yuko mu Burundi bwarahuye n'ibibazo bikomeye cyane aho ibiti byinshi byaciwe ntibinasubirizwe. Twavuga nko mu cyegeranyo cyatanzwe n'ikigo bita Global Forest Watch cyo mu mwaka w'2023 cyarerekanye neza ko Uburundi bwahombye amahita y'amashyamba, urumva ni ibiti byaciwe. Ariko ugerageje kuraba nk'imigambi isanzwe ihari kugira basubire nka mahegitari nk'ayo usanga ari ibintu bitoroshye. Uburundi 2022 bya mbere bibangamiwe ku isi n'ihindagurika ry'ibihe. Rero mu gihe tudaterereye cyangwa mu gihe tudafashe iya mbere kugira dutorere umuti ibyo tuzaba dusanga Uburundi bwarabaye ubugaragwa kuko mu byegeranyo bya za FAO barerekana neza yuko Uburundi bwahombye ibice birenga 50% by'ubutaka bwari ngure ni 5 urumva yuko ibiti biriko bironwa cyane kandi tutabisubirije cyangwa ngo dufate izindi nzira zo kubibungabunga uzosanga mu myaka iza twicyuza mu myaka iza tubayeho mu bugaragwa ugasanga nyene ibibazo n'ibibazo birabaye byinshi bwa burimyi twari twizeye uko bwofasha Abarundi biranse umwembu ntubaye mwiza ubukene bubaye buratsindara mu gihugu rero nicyo gituma tubona neza yuko mu bikorwa turiko turakora n'ibikorwa dutegerezwa nyene kubandanya kandi dusaba n'abandi ko bafata iya mbere kugira tubandanye tugerageza kongereza itoto ry'igihugu cyacu dusubiriza ibiti byatemwe ndetse dukangurire n'abantu Abarundi bamenye yuko gukingira ibidukikije no kubungabunga ibiti ari ingirakamaro.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku bijanye n'ishyirahamwe Greening Burundi riyobowe na Emmanuel niyo yabikoze rigerageza gukora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Tugarutse ku mirongo ya telefone dufite Muhammad Bizimana, uratwumva?
Ndabumva. Murakoze abanyamakuru by'Amerika. Ndi Burasirazuba akarere n'igaciro umurenge n'ikizigiro kagari nirone umudugudu n'ikigabiro
mu Rwanda.
Nishimiye kuba mwantumene ni mu Rwanda.
Mufise ikibazo
ikibazo mfite n'icyo Burundi bukora kugira ngo umuturage watemye igiti atere ikindi kugira ngo Burundi butaba ubutayu.
Murakoze.
Ikindi cya kabiri ni ikihe leta ifasha abaturage kugira ngo bajye babona ibiti hasi byo kuba batera kugira ngo barenge ubwo bugaragara nk'uko nabyumvishe mugenzi wanjye yavugaga?
Murakoze.
Yego.
Mwishure.
Murakoze cyane kuri ibyo bibazo mubajije. Mu Burundi hariho itegeko ryari ryaragiyeho nubwo ritubahirizwa cyane yuko umuntu kugira ateme igiti ategereza gusubiriza imibyaro ibiri y'igiti. Iryo tegeko ryari itegeko ryiza cyane nubwo uri kuragerageza kuraba ko ritubahirizwa n'abana bariya. Rero murumva ko yari ingingo ihambaye yo kubungabunga ibiti ndetse no kugwanya uko ibiti bihonywa. Irindi tegeko iryo tegeko kandi ryaravuga neza yuko umuntu yateye ibiti imbere yuko ajya guca igiti ategerezwa ku imaro imbere yuko atema dufate nk'abajya usanga batema nk'ibitara by'ibiti baba barateye kugira berekane neza yuko ibyo biti bagiye gutema hari rero iyo icyonya cyari yari tegeko novuga ko ryasahiriza cyane mu gukingira ibiti ndetse no mu kugwanya uko kuntu ibiti bibandanya bihona. Rero kubijyanye n'ibyo leta ifasha abanyagihugu cyanke Abarundi kubijyanye no ku yose novuga ati leta y'u Burundi hariho umugambi yari yashyizeho bita ewe Burundi ramba yo gutera ibiti mu mihingo yose y'igihugu ariko ugerageje kuraba urabona neza ibyo biti birategwa ariko ikibazo kihaba nuko n'ugukurikiranwa kugira ibyo biti bikure nkuko nama nabivuze mu ishyamba ry'iwacu Greening Burundi gutera ibiti si gutera ngo cyugenda. Igiti ni nk'umwana, umwana iyo umubyaye uramurera agakura ukamukurikirana karaba ingene ariko aratera imbere. Rero ibiti aho ibyononekanye bigasubirizwa bikavomerwa kuko igiti iyo giteye uko kacyo giheba kugira uzosubire kubona aho cyateye usanga bigoye cyanke kugira umenye ubuzima bwacu. Rero kenshi birategwa ukumva hariho imigambi yo gutera ibiti ariko wagera kuraba haze nk'imyaka cyanke iminsi ugasubira handi byate ugasanga nta giti na kimwe gihari rero kudakurikiranwa neza kw'ibikorwa biba biri kubirakorwa byo gutera ibiti nabyo nyene biri muri izo twumva ngo turiko turakingira ibidukikije ariko ugasanga umwimbu ntushimishije.
Mwareko muravuga ko leta nayo ifise uwo mugambi gutera ibiti mu gihugu cyose mu kugwanya ingaruka ziterwa no kutubahiriza ibidukikije, mukorana gute n'izo nzego za leta ziri muri icyo gikorwa?
Sinavuga ko Greening Burundi iriko irakorana na leta muri uwo mugambi hewe Burundi urambaye, ahubwo turiko turashyigikira kuwushyira mu ngiro. Numugambi ukorwa na leta ariko ishyirahamwe Greening Burundi rikora imigambi yaryo ijyanye no gukingira ibidukikije. Urumva ni ishyirahamwe ryigenga riharanira inyungu za politiki cyangwa ibyicaro bya leta. Rero Greening Burundi ifite imigambi yayo ariko uwo mugambi urumva uko uca uba mu byo leta yipfuza byo kugwiza ibiti, gukingira ibidukikije.
Mu rafise imigambi y'ukuba mwateye ibiti birenga imiliyoni 50 gushika mu mwaka wa 2040 mu ntumbero yo gusubiza itoto ahahoza amashamba canke ibiti byononywe no guteza imbere ikingirwa ry'ibidukikije. Uwo mugambi muriko mushira mu buryo gute?
Uwo mugambi uriko uja mu ngiro kuvaho Greening Burundi itangurira ibikorwa byayo. Kuko kuva mu mwaka wa 2002 niho twavuga ati Greening Burundi dukwiye kwihangiro ry'ibikorwa dutegereza kuba twageze ko kugeza kuri uno munsi Greening Burundi imaze gutera ibiti birenga miliyoni 2,500,000 mu bice bitandukanye by'igihugu. Rero ihangiro rya mbere twihaye ni uko kugera mu mwaka wa 2040 twoba twara teye ibiti bishika imiliyoni 50. Ni igikorwa kitoroshye ariko yitanga kandi uwabishoboye wese ashobora kudutera intege ndetse akadutera kuko n'ibintu bisaba uburyo. Greening Burundi buri mwaka itegura imibyaro y'ibiti mu matuta kuko mu ntara zitandukanye Greening Burundi irategura amatuta y'ibiti atandukanye kugira korohereze n'abakeneye ibiti abanyagihugu cyanke twebwe kubitera byoroshye no kuronka imibyaro y'ibiti kuko nitwotegura gutera ibiti tudafise aho tubikura. Nicyo gituma buri mwaka dutegura amatuta y'ibiti. Nk'ubu ubunya mu matuta y'ibiti dufise turafise amatuta y'ibiti ari mu mihinga kuva mu kwezi kwa gatandatu niho dutangura gushyiraho amatuta y'ibiti. Turafise amatuta y'ibiti ashika ibiti ibihumbi 700. Rero ibyo biti mu gihe imvura izoba yatasuye yatanguye kugwa neza mu kwezi kw'11 turizera ko dutangura kubishyira mu ngiro ibikorwa byo gutera ibiti.
Ali Ruhamya aratwakuye, uratwumva? Mwiriwe, uduhamagaye urihe?
Ndi mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumvira ushikiriza?
Ntabwo
umurongo wawe umeze nabi. Alo? Alo? Sinzi uwo murongo wawe, numva umenga ntumeze neza umurongo wawe wa telefone. Alo? Vuga twumve umurongo umurongo ntumeze neza.
Ese byamumariye iki kuba yarashinze ibyo bishyirahamwe bikikije? Byamumariye iki?
Murakoze.
Ikindi kibazo
murongo wiwe ntumeze neza. Yarabajije icyo vyakumariye gushinga iryo shyirahamwe.
abajije ikibazo cyiza cyane kuko icyo byamariye ni uko mbona ibikorwa ndiko ndakora biriko biraterera cyane mu bariko barabironswa bararonka akaryo ko bibashikira dufate nka cyane cyane aho twatanguriye mu ntara ya Bubanza iyo mbonye yuko abene gihugu bariko barabikora neza bariko barabyitaho kandi babona yuko ihindagurika ry'ibihe ari kibazo bwa mbere batari bafise ubwo bumenyi birampa intege kandi biranyereka yuko mu byo nihaye nkihangiro ndiko ndabishikako bo nogerageza nko kuvuga kuko nabivuze mu Burundi abarundi babayeho kubera uburimyi mu biti dutera ibiti gusa byo mu mashyamba turatera ubwoko bw'ibiti butandukanye hariho ibiti bibana n'indimo ibyo biti biri mu bifasha mu kubungabunga uburyohe bw'isi rero aho abanyagihugu bararonka umwembu ukwiriye kandi turatera n'ibiti by'ibyamwa ibyo biti birafasha cyane mu benegihugu bakabifungura ikindi nacyo novuga nuko Greening Burundi irakora ibikorwa gusa byo gutera ibiti turiko turakora ibikorwa bitandukanye bifasha ubuzima bw'abanyagihugu na cyane cyane nko guca imikobeko iyo mikobeko ibasha iterwa ko ibiti ahantu hari imisozi ihanamye kugira turwanye inkukura rero birafasha cyane mu kubungabunga bwa buryohe bw'isi n'abanyagihugu iyo bateye ibirimwa byabo bigakora bifise intabire nziza ikindi ni uko Greening Burundi iriko irakora mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya ibintu by'umwavu kwiragiye hariho hose mu gushyiraho byaba ikono ahantu hahurira abantu benshi byo kwegeranya imicafu rero biri mu bitwereka neza yuko gusukura ibisagara gusukura aho tubaye no gusukura inosi yacu ari ibintu ngirakamaro kuko mu bikorwa dukora ibikorwa bitandukanye bifasha aba ubuzima bwa buri wese ubuzima bw'abenegihugu rero nicyo gituma mvuga nti jewe icyo bimaze kunshikanako ni uko mu byo nari narifuje yuko nshikako mu byo nari narifuje yuko nterera mu banyagihugu ndiko ndabona umwembo wabyo kandi bikabinezera cyane kuko kuva nkiri muto namye nkunda gukingira ibidukikije kuko ndibuka yuko igiti cya mbere natere nagiteye ndi umwana nkiri muto rero niyo mpamvu nkuze nkabona ingene amashyamba ariko arononekara ibiti biriko birahona niyo nicyo kiri mu byatumye ntangura gutera umuganda nyene kugira buri muntu wese agira icyo akoze ndetse shyiramo n'abandi rwaruka ndaruha intege ndakwereka yuko twebwe ejo ari ah'iwacu dutegereza gukingira inosi yacu kugira tuyibungabunge rero nicyo gituma mu byo nunguka ni uko ubumenyi fise cyanke icyumviro cyanje hariho abariko barakibona kandi bizofasha n'abandi bo muri kazoza niyo mpamvu navuga ati ikintu cya mbere n'umuntu yunguka ni reyisite akabona yuko intererano ariko aratanga iriko iragira akamaro aho yayitegure n'aho yayigeneye ndetse iriko irafasha no mu kibano ndetse no mu buzima bw'abanyagihugu
urakoze Gakwavu Igisagara nawe ari ku murongo wa telefone uratumva
naho neza ijwi rya Amerika
turaho urakomeye
ego ni Gakwavu Igisagara
uduhamagaye urihe
Igisagara i Rwanda
ego ufise ikibazo cyangwa icyumviro bishikirize
ikibazo ashaka gukubaza umutumirwa ngaha mu Burundi turahabona imitumba igiye itariho ibidukikije n'ibiti igiye itariho ibiti imitumba yaha i Burundi ese nka Green Burundi nta kuntu mwakwiyegereza leta y'u Burundi kugira ngo mubashe kwifashisha abanyagihugu b'i Burundi guteraho ibidukikije kuri iriya mitumba tugenda tubona hari i Burundi barateganya iki kuri iriya misozi yaho ngaho i Burundi?
Murakoze.
Murakoze cyane.
Umwishure.
Murakoze cyane. Nkuko leta ifite imigambi yayo yo guteza ibijyanye no gukinga ibidukikije, na twebwe Greening Burundi ni nkuko twashyize imbere imigambi yo gutera kugira dukingire ibidukikije. Rero mu byo leta iteganya, ndizera yuko leta ishobora kubiteganya ifite imigambi n'ihangiro ryo kugira ibidukikije bikingikwe. Rero imisozi nkuko nabivuze yuko Burundi bwahombye ibice bitari bike by'amashyamba bwarihoze bufise. Rero niyo mpamvu ubona imisozi mwimwemwe ibiti yambuye, ata biti biriko, kuko ibiti byaraciwe, nta bantu babisubiriza, nta migambi yariyo yo kubisubiriza. Rero uno munsi niho umwe wese ategereza kugira icyo akoze kugira ibyo biti byaciwe bisubirizwe. Rero novuga nti gukingira ibidukikije si umuntu umwe cyangwa si bya leta gusa, ahubwo uwo ari we wese ategereza kugira icyo aterereye kugira ibyo biti bibungabunga. Kuko si ibidukikije bavuga bati yuko nitwe tubihonya, ariko ingaruka zitugarukako. Rero nuko kohera kuri twebwe nyene aho turi, aho tubaye, tugafata iya mbere mu gukingira ibidukikije. Greening Burundi nifuza gukorera mu ntara zitandukanye ndetse no ku Burundi bwose mu gukingira ibidukikije. Rero nicyo gituma ibyo kugira tubishyigiye ko dutegereza kuronka abadushyigikira ndetse na leta igashyigikira mu bikorwa muhe n'ibyo no gushyigikira amashyirahamwe asanzwe afite imigambi yo gukingira ibidukikije, na cyane cyane nk'amashyirahamwe y'urwaruka kugira ategwe intege. Rero mu gihe tudashyigikiwe uzosanga imigambi tuba dufise irikira irazamba idashikaho umuntu yari yifuza ko yoshika. Rero turizera yuko ejo cyangwa hirya y'ejo irihindagurika ry'ibihe turihagurukiye tuzoshika ku ihangiro twihaye.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijahiri ariko mata ngiye ngegera ariko abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
ngwiki ndukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Iki kiganiro muzogikurikirana ejo na hirya y'ejo ntimuzotangwe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku bijanye ni ishyirahamwe Greening Burundi riyobowe na Emmanuel niyo yabikoze. Iryo shyirahamwe rikaba rijejwe ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Ndashaka ndababaze mu byo mwavuze mukorana gute n'urundi rwaruka haba muri Afrika canke mu makungu ku byerekeye kwitaho ibidukikije no kugwanya ihindagurika ry'ibihe?
Murakoze cyane. Ihindagurika ry'ibihe riri mu byo twihaye kugira.
Alo? Alo? Alo, alo? Alo?
Oui, alo, muranyumva?
Murongo warumeze nabo, ndabumva muje ku ijambo.
Ya, yeah, okay, murakoze. Murakoze. Tama, nariko ndavuga ati kwihindagurika ry'ibihe. Alo?
Ndabumva, nduge.
Okay, nariko ndavuga ku bijanye no gukora na n'urundi rwaruka rutandukanye ko mu mihingo itandukanye y'isi. kubijanye no guterera ndetse no kubungabunga ibidukikije. Yewe kubwanje navuga yuko maze guhura n'urwaruka rutandukanye rwo ku isi ufite amashyirahamwe atandukanye asanzwe akingira ibidukikije. Ndamaze guhura n'urwaruka rwo mu karere, ndamaze guhura n'urwaruka rwo mu bihugu byinshi bitandukanye. Nko mu gihugu cy'Ubuganda narakoze igikorwa gikomeye cyane, aho nahuye n'urwaruka rwo mu gihugu cy'Ubuganda bari mu karere bita Itamiro, aho twayanze ku bijyanye ni ihindagurika ry'ibihe, ibikorwa twakorera hamwe ndetse ijyanyeho n'ingene bashobora gushyira hamwe pepiniyeri y'ibiti, kuko bari bafite ihangiro ry'uko bubungabunga igice cyari bita Victoria. Rero ndibuka neza yuko icyo gihe barantumiye turagenda turayaga turavugana neza ibikorwa twakorera hamwe bijyanye no gukingira ibidukikije turabikora. Ndabereka neza ibyo bashobora gukora. Rero ndabye umwimbu berekanye mu bijyanye n'ibiti bateye n'ingene biriko biragenda byarabashije cyane abanyagihugu barabyitabiriye muri icyo gihugu cy'Uganda. Hama yewe nk'uko nama nterera mu bikorwa bitandukanye arama nama atandukanye mu bihugu bitandukanye, nababwira yuko naronse akaryo ko kuvugana n'urwaruka rusanzwe ruzwi ku isi mu migambi itandukanye y'ukuntu ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije mu bihugu byacu twabishyira mu ngiro. Hariho nk'umukobwa yitwa Vanessa Nakat ava mu gihugu cy'Ubuganda, hariho uwitwa Hilda Nakabuye mu gihugu cy'Ubuganda, nyine bari mu bantu bazwi cyane mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije, na Greta Thunberg turamaze kuyaga ku bikorwa mwe n'ibyo ava mu gihugu cya Sweden. Ndibuka narigeze gutumirwa mu gihugu cya Maldives, aho nahuye n'umwe mu rwaruka ariko aratera cyane mu gukinga ibidukikije mu gihugu cy'Ubuhinde, turayaga turahanahana ibyiyumviro by'ukuntu twakorera hamwe mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Rero bimwe mu byo dukora biratwereka neza yuko abana bariya bafise ihangiro ry'uko bategereza gukora kandi bagaterera mu kujyanye no gukinga ibidukikije.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Dufise bienvenue banange ku murongo wa telefone watwumva. Ntakiri ku murongo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turi kumwe n'umutumire Emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Mwitegereje aya manama mpuzamakungu y'ishyirahamwe ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe no kugwanya ingaruka za hamwe bwe mukiri bato muravye izo nama zabaye ivyo bemera kuzoshira mu ngiro, mubona bitanga icizere canke izo nama mona takamaro kanini? Ko ndibuka mwari ko muravuga nka Greta Thunberg ko yavuze ko yataye icizere mu manama nkayo ko ari kugenda kuvuga gusa mbagahagera gushira mu bikorwa ivyo bemeye ntibabishire mu bikorwa.
Amanama nk'ayo ndibuka hariho amasorisiyo bari barihaye muri COP yo mu 2021 2021, aho bavuga yuko ku bijyanye no guterera ibihugu biri bikiri mu biriko biriteza imbere yuko bizoshyigikirwa, ariko ugerageje ku byo bari barerekanye neza urabona yuko bitariko birajya mu ngiro. Nicyo gituma rimwe rimwe aya manama ego araba ariko gushyira mu ngiro imigambi n'amasorisi baba bashyize hamwe kugira batora umuti w'ibazo by'ihindagurika ry'ibihe akenshi usanga bihera muri za mpapuro. Rero nicyo gituma twasaba yuko izo nama ntiboba ari ukwicara gusa kugira ngo barabe bajye ngaho bicare bayage bavuge ibibazo bihari, ariko batore n'umuti, uwo muti batoye bawushyire mu ngiro, bashyire ibikorwa mu ngiro bisahirize. Hariho nko mu bihugu bya Buraya umugambi bari bavuze ati kugeza mu 2030 nta modoka inwa igitoro izoba ikibarizwa mu mahinguriro igihingurwa, aho azoba hagiyeho imiduga itanga igitoro ikoreshwa n'umuyagankuba kugira bagabanye ibyuka. Ariko ugerageje ko biraba iyo migambi imwe imwe ntisigwa mu ngiro. Rero nicyo gituma navuga ati imigambi iyo yumvikanywe ko iyo ihurije ko benshi cyanke bavuze ati niyo solution tubona nigeragezwe gushyirwa mu ngiro kugira ibibazo turiko turahura nabyo by'ihindagurika ry'ibihe rituzwe, kuko murabona ko ahanari by'ihindagurika ry'ibihe ari intambamyi ikomeye ku buzima bw'igihugu ndetse n'ubw'abanyagihugu batandukanye.
Mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rifasha abanyagihugu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere bivuye ku nyigisho zitandukanye zitangwa. Muri izo nyigisho ni nk'izihe mushimikirako?
Inyigisho cyane cyane dushimikirako kuko akenshi twisunga bimwe muri bihanze abanyagihugu mu gace kanaka nko mu Burundi murabibona ko tubangamiwe n'ubugaragwa, aho ibiti bibandanya byo bicibwa bidasubirizwa. Igihugu turayaga ku bijyanye n'ingene byobungabungwa n'ibyo bakora kugira bikuyizwe. Rero Greening Burundi mu gukorana n'abanyagihugu, Greening Burundi amapepiniyeri yayo y'ibiti ntitugwisha ibiti, abanyagihugu umwe wese arahawe ikaze kuza gutora ibiti aho dusanzwe tubigwiriza, kuko mu ihangiro twihaye twasabye yuko buri rugo rutegerezwa rubishaka cyangwa rufise aho rushobora kubitera byiza gotera ibiti bishika nka 200 kugira ruterere muri bya bintu byo kugwiza ibiti. Ikindi navuga ni uko gutema ibiti biva ku bikorwa bimwe bimwe by'abanyagihugu, cyane cyane murabibona nko guteka usanga dukoresha, ariko hariho bimwe bimwe mu bikorwa usanga byosariza mu kugira bagaba ikoreshwa ry'ibyo by'ayo makara. Muri icyo gihe iyo turiho turayaga ibi na biriya byokorwa, turavugana ibyo bakora n'ibyo bakwisunga kugira bya biti bandanye bibungabungwa. Ndibuka yuko hariho umugambi nari narihaye wo gushyiraho igisata muri Greening Burundi cyo kugwiza amakara avuye mu mwavu, na cyane cyane ko dusanzwe bitandukanye mu mihinga itandukanye hano hahurira abantu benshi twashyizeho n'ibikono ajya amavubere yo ko wa mwavu twegeranije tuwukoramo ibyo bintu byosahiriza mu kurwanya rya kibwa ry'ibiti. Rero Greening Burundi isa nk'uko iri mu nzira y'uko uwo mugambi ujya mu ngiro, ariko hariho n'ibindi bisanzwe bikoreshwa nk'ibubanza cyangwa mu rumonge. Turakorana na bamwe mu bafisi ibigazi kugira bakoreshe ajya amakara avuye mu bibarara. Rero nabyo biri mu bintu bigabanya ikibwa ry'ibiti no kubungabunga amashamba. Ndetse navuga nti hariho n'ibindi bikorwa bimwe bimwe bitandukanye byo gukora ingabura zigabanya ikoreshwa ry'amakara ku kigero kinini.
Nibihe ishyirahamwe ryanyu ririko rikora kugira ngo mumenyekanishe kurushiriza mu gihugu bamenye akamaro n'imigambi mufise ishobora kubafasha muri iyo nzira?
Greening Burundi dusanzwe dukorera cyane cyane ibikorwa aho dusanzwe turi, aho turi barabona ibikorwa tuba turiko turakora n'ubundi buryo butandukanye turabukoresha ari nko ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi Greening Burundi ugiye kuyirondera habari muri site web urayibona ya Greening Burundi urabona ku mbuga za Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn no kuri YouTube urashobora gusanga ama video atandukanye ishyiramo Greening Burundi yerekana ibikorwa bitandukanye Greening Burundi maze gukora n'ibyo birikirarangura novuga nti biroroshye cyane kuri inosi tugezemwo kwerekana bimwe mu byo uri kurarangura ndetse bikabonwa n'abantu benshi batandukanye bava mu mihingo yose y'isi.
Mu bindi mukora harimo n'ibijanye n'isuku isuku amazi n'isuku murakora ibikorwa byo gukingira amazi imyonga ndetse no guteza imbere isuku mu bidusigurira.
Murakoze Greening Burundi mu gutwika n'imyonga hariho murabizi yuko imiryango myinshi mu gihugu cy'u Burundi ikoresha amazi ya Rusengo n'amazi ya Regidezo aho haba hariho imyonga yubatsemo amabombo ya Rusengo rero Greening Burundi ifise umugambi wo gukingira iyo myonga iyo ni protection des ressources en eau. Rero turakora ibyo bikorwa mu gukingira iyo aho iyo myongi ba yarobombo ya Rusenga ba yarobatswe mu kuha akingira no kuhateragira ibiti kugira ya myonga izane amazi neza kandi asukuye. Ikindi nacyo twavuga turakingira inzuzi urabizi yuko dufate nko mu ntara ya Bubanza ariho uruzi bita Kidahwe ariho uruzi bita Kajeke rurakunda guhungabanya imirima ijya mu myonga ijya les maraîchers rero turakingira mu guhateragira ibiti byahagenewe nk'isuna ndetse n'ibiti bitandukanye rero mu gihe ibiti atabyo kandi imyonga idakingiwe akenshi imyonga irakunda gukama rero nicyo gituma biri mu byo twihaye nk'ihangiro ryo kubandanya dukingira yaba imyonga yaba amashyamba yaba ni nayo mabombo ya Rusengo kugira abanyagihugu baronka amazi neza. Ikindi mu bijyanye n'isoko twavuze yuko Greening Burundi ifasha mu kwegeranya imicafu mu gushyiraho bya bikono byo kwegeranyiriza mu micafu. Greening Burundi kandi irategura n'ibikorwa bitandukanye byo gusukura ibisagara ndetse no kurwanya bya bikopo tama plastic kuko ugerageje kurabura abona yuko ibihugu byacu birabangamiwe n'ubucafu butandukanye buva mu mashashi mu masashe rero nicyo gituma twashyizeho imigambi nk'iyo yo kubandanya duterera kurwanya isuku rike ndetse no kurwanya za ndwara ziva ku isuku rike kuko Greening Burundi irashyigikira n'amashuri atandukanye kuko turafise amakrede ku mashuri ashika 40 mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makrede ku mashuri yose tuba twarashyizeho uburyo bw'ingene abanyeshuri bashobora gukaraba cyane bashobora kuronka amazi yo gukaraba cyane yo kunywa meza.
Abwitegereje aho mugeze ubu ikivi mubona cyanyu kigeze he mubona mushimishwa n'ibyo mumaze kurangura gushika ubu?
Tugerageje kuraba aho tugeze turabona yuko hariho intambwe tumaze gushika ko aho ibikorwa bimwe bisa n'uko biriko birombwa na benshi bariko barabona akamaro kavyo rero turabona neza yuko Greening Burundi iriko iraterera cyane kandi ibikorwa byayo biriko birata imbere kuko bwa mbere turabye ubwa mbere ngene twakora byari bigoye kuvuga yuko dushobora kugira aho dushitse ariko tugerageje kuraba ubonye uko bimeze turabona yuko icyizero cyo tugifise. Ikindi nacyo turiko turabona yuko bibandanije uko dushobora kuronka n'abadushyigikira mu bikorwa bitandukanye hama dukore n'ibisumbi byo turiko turakora ndetse dushyike no kwihangira twihaye.
Muriko muravuga ko mushobora kurondera n'abashobora kubashyigikira mu bavuga nk'abari bo?
Greening Burundi twavuze yuko mu bikorwa dukora turakorana n'abanyagihugu bwa mbere hama abadushyigikira mu buryo turarondera abadushyigikira ari nk'amashyirahamwe mpuzamakungu cyane umuntu wari wese yipfuza ko yoterera mu bijyanye no gukingira ibidukikije. Kuri uno munsi turafise amashyirahamwe atandukanye yaba yo mu Burundi cyane yo hanze y'igihugu, turiko turakorana ibikorwa bimwe bimwe by'imigambi yo gukingira ibidukikije.
Mwitegereje ibibazo n'inzitizi muhura zikomakomeye ni nk'izihe muri icyo gikorwa cyanyu gifite akamaro?
Inzitizi zimwe zimwe muzo duhura ariho inzitizi zijyanye n'uburyo. Uburyo ni ikintu cya mbere kiza kibangamira ibikorwa nk'ibyo. Ikindi ni uko duhura no ku tubuze uburyo usanga buri mu bintu byose ibyo kwiyongoroza, ibyo gutegura imbuto, ibiki rero. Ariko Greening Burundi irifuza ko nka leta, kuko iri mu Burundi igisata ni kimwe cyonyine kijyanye no kurondera imbuto, kuko akenshi nk'imbuto z'ibiti usanga zitabonetse nko ku gihe. Nicyo kiri mu ntambamyi dushobora guhura nazo. Ikindi nacyo ni abenegihugu barakwiye kumenya yuko ibikorwa byo gukingira ibidukikije ari ingirakamaro, bakabifasha, bagafasha mu kubibungabunga, ndetse n'abajejwe intwaro bakabifasha. Muri ibyo turabona neza yuko mu gihe umunyagihugu atiyumvisemo ibyo bikorwa, usanga n'ibyo baba ariko tuba turiko turakora bidashobora gutera imbere. Rero ubwa mbere twarahura n'inzitizi mu gatera ibiti, ariko ugasanga hariho abagaruka bakabyonona cyanke ibiti byakunze, ugasanga hari abagiye kubitema. Rero icyo twosaba ni uko yaba abajejwe intwaro cyanke leta yoshyigikira cyane mu bijyanye no kubungabunga ibikorwa biba byatunganijwe no gukorwa, hama bikagira akamaro abo byateguriwe, ntibyononywe cyanke ntibihave bihora n'ingorane ziza zibisubiza inyuma. Rero hapo iby'uburyo turabura ibikoresho n'ibindi bitandukanye, ariko turizera yuko mu gihe uwo ari we wese ashyizemo kuboko cyanke ashyigikiye imigambi yacu, turashobora gushika kwihangira tuba twarihaye kandi ibintu bikagenda neza.
Uretse umugambi ukomeye iryo shyirahamwe ryanyu ryihaye ryo gutera ibiti birenga miliyoni 50 gushika mu mwaka w'2040, hari iyi ni migambi ikomakomeye uretse uwo mutegekanya mu bihe biri imbere mu gihe mubandanya icyo gikorwa cyane?
Greening Burundi hapo ibyo gutera ibiti twavuze ko dufite imigambi itandukanye, ariko twarabonye uko abarundi barakenye ubumenyi bukwiriye kandi buhagije bwo kubungabunga ibidukikije. Greening Burundi irifuza gushyiraho ikigo kigizwe gushyiraho gutanga inyigisho zijyanye no gukingira ibidukikije no gusahiriza mu migambi ikomeye y'uburimyi, kuko uburimyi n'ibidukikije ni nk'amahasa. Rero mu migambi mikuru twifuza Greening Burundi turifuza gukorana cyane n'abenegihugu, gusahiriza cyane mu bikorwa bitandukanye byo guhindura ubuzima bw'umunyagihugu, hama tugaterera mu iterambere rirama.
Murakoze. Yari umutumire wacu Emmanuel niyo yabikoze, ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ryiwe rikaba riharanira gusubiza mu buryo ibidukikije bikiri mu bikorwa byo guteza imbere amashyamba no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ayoboye rikaba rifasha abanyagihugu guhangana n'ihindagurika ry'ikirere biciye mu nyigisho zitandukanye ritanga. Dushimire rero umutumire, dushimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri Isanga. Abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo, abandi bagashikiriza ibyiyumviro. Namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika muri rusange, tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mugire rero ibihe byiza kandi ntimutangwe mu biganiro byacu biri imbere. Ndabashimiye.